Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Niyo nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Imiryango yavuze ababo biciwe ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega mu Burundi, bavuga ko bababajwe n'uko buramatari w'iyo ntara yabategetse kutazunamira ababo uyu mwaka. Iyo miryango ibona ko ari ibintu biteye isoni, igasaba leta kwisubiraho.
Nta wo buza abantu kwibuka abantu cane cane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira. Murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta.
Uwo ni Terence Mushano, umuyobozi w'ishyirahamwe AS Genocide Kirimoso, risanzwe ritegura imihango yo kwibuka abaguye ku ishuri rya Kibimba mu mwaka w'1993. Mu Rwanda, ubushinjacyaha bwasabiye bwana Paul Rusesabagina kuguma mu gifungo cy'agateganyo indi minsi 30. Bavuga ko anketi zigikomeza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku radio yanyu. Mbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri Nigeria, buramatari w'igisagara cy'ubutunzi cya Lagos yatangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha 24 bivanye n'imyiyerekano yiyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse. Buramatari Baba Jide Sanuo Olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa 10 z'umutaga ari abakozi ba nkenerwa hamwe n'abatabara. Inyuma y'imyiyerekano yamaze indwi zitari nke, leta ya Nigeria ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma kiyamirijwe n'abanyagihugu. Ariko abakora imyiyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire. Abantu bashika 10 baramaze gupfa kuva iyo myiyerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu barimo Amnesty International bagirije igipolisi cya Nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyiyerekano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryarose abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni 70 z'amadolari yo gufasha akarere ka Sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i Copenhague muri Denmark. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na COVID-19. ONU yaragabishije ko ako karere ka Sahel kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina, inzara hamwe n'imihari y'intagondwa. Yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika, ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere. Indorerezi z'Abanyafurika mu matora muri Guine zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganijwe neza kandi yabaye mwituze. Ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na Perezida Alpha Conde aramaze gutangaza ko yatsinze. Augustin Matata Ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Guine yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko. Ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe imyiyamamazo y'uwo munyepolitiki atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa byayo byo kuyaharura. mwenye politike akomeye mwatavuga rumwe na leta Selu Talen Diallo ku munsi wa mbere yatangaje ko yatsinze Konde imbere yuko umugwi ujejwe amatora utangaza ibyavuyemo yitezwe kumenyekana muri iyi ndwi. Igisirikare cha Israeli cyavuze ko hari gisasu cha rokete cyatewe muri Israeli kiva i Gaza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iki gitero cyabaye inyuma yaho Israeli itangarije ko yatoye umuhora uca mu kuzimu winjira mu gihugu uva mu ntara ya Palestina. Igisirikare cyavuze ko ico gisasu cyarasiwe mu kirere ariko ntiyavuze nimba hari uwo cyahitanye cyangwa icyo cyononye. Nta muhari gushika ubu uravyitirira. Umuvugizi w'igisirikare cya Israeli Jonathan Conricus yavuze ko abaciye iyo nzira yo mu kuzimu batazwi ariko ko umuhari Hamas ariwo ukora ibikorwa nk'ibyo byose bibangamira umutekano wa Israeli. Igisirikare cha Chade cyatangaje ku munsi wa kabiri ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bishe abasirikare batandatu b'icyo gihugu mu karere k'ikiyaga Chade aho ibitero by'izo ntagondwa ku basivile n'abasirikare biriko biriyongera. Umuvugizi w'igisirikare General Azem Bermendoa Aguna yavuze ko abo basirikare bishwe bariko barakizura mu karere kari ku rubibe Chade ihana na Nigeria. Yavuze kandi ko abandi basirikare 12 bakomeretse kandi hishwe n'abarwanyi ba Boko Haram barenga 10. Igisirikare cha Chade cyatanguye kugaba ibitero simusiga kuri Boko Haram mu kwezi kwa kane inyuma yaho basirikare jana biciwe mu gitero cy'uwo muhari ku makambi yacu. Perezida Idriss Deby wa Chade yarigambye avuga ko yirukanye izo ntagondwa ariko ibitero by'uwo muhari gushika ubu biracyabandanye.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.2. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
mu Burundi. Sentare ntahinyuzwa ni nko kuvuga urukiko rw'ikirenga yakatiye abantu 19 baregwa icwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Pierre Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri. Inkuru y'uru rubanza tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niyo baza ku isonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze abategetsi mu nzego zo hejuru nka Libya barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka. Alphonse Marie Kadege yahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Alfred Nkurunziza yigeze kuba umushikanganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka extra imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanye ubutegetsi yayiziziwe n'abahutu mu gihe co cari kiganjemwo abatutsi. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranywe ko Rome. Umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Amerika Honda Daye niwe yejejwe. Nyantoine Nduwayo yigeze kumushika nganje wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996 akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma ya president Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo Sentare ya wasendishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyaridi 102 imiliyoni 1931 1727 1500 mu mafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa president Daye basa n'uko bari hanze y'igihugu batanu bonyene kuri 21 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igenda Daye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegenze kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero bose bakanye ibyo bagirizwa. Mbere ababunganira mu mategeko babwiye Sentare ko imwe mu byaha bakurikiranwa ko byashyizwe mu by'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe cy'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ibibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone ya Hajwi ya Amerika.
Mugambo uri ku butegetsi CNDD wabonye ko ufite ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu byasi bikunde baronke ibintu byotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko urubanza rwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ibyaha byakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijyanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Meta Bigirimana yemeza ko bakoze ibyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu icwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Icyo bikoze turazi yuko Mekio Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwe ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza.
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972. Inyuma y'uko rwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe oni bivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Imiryango yabuze ababo biciwe ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega mu Burundi bavuga ko bababajwe nuko buramatari w'iyo ntara yabategetse kutazunamira ababo uyu mwaka. Iyo miryango isanga ari ibintu biteye isoni igasaba leta kwisubiraho. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe Uburundi buribuka Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi atatu gusa atwara Burundi. Kuri iyo tariki kandi imiryango, inshuti n'abagenzi be n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'Abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa Melchior Ndadaye. Aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mwaka w'2000. Uno mwaka ku nshuro ya 27 yo kwibuka ababo, iyo miryango nayo mashyirahamwe ntiyemerewe kujya gukurikiza uwo mugigwa. Buramatari w'intara ya Gitega yasiguriye abajejwe gutunganya ugo rubanza kuri uno wa kabiri nk'uko Mushano Terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvo z'umutekano icyo gikorwa kitazoba. Terence Mushano icegera c'urongoye ishyirahamwe ACE Genocide Cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga ico cibutso ati kubona Buramatari bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvuzo z'umutekano kuko ico kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuka akunze no gushikira ari mvidafashe namba mushanati biraboneka ko ari amacakubiri
ntawo buza abantu kwibuka babo cane cane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira murazi neza bajya abanyeshuri ko bavyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta iyo leta rero niyo yari ikwiye gushigikira abana abavyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashyirahamwe nk'iri ase genocide n'ayandi mashyirahamwe yifuza yuko mu Burundi hoba ukuri hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarutsura akasasagara ari amahoro atari amahorerane
abanyagihugu baganira na radio ijwi rya Amerika bo mu gisagara cya Bujumbura na Gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuriye ababo mu Kibimba kuja kubunamira
je ku bwanje mbona bari kubareka bakarira ababo kuko babavuze batabanse byari bibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusura mu mihana abavyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo
niraya kumutemere kabisa ibintu bibabaje kose kuko nta muntu ashobora kuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari gusubira kumukomeretsa na ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ingendo mbi cyane ni ingendo igayitse rwose abarundi twari dukwiye kumenya yuko iki gihugu cyacu ari igihugu cya twese umenya iki gihugu ni igihugu cy'abantu bamwe umenya iki gihugu cy'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu gisangiye
jewe ndibaza yuko umutekano wa buhari wabukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kubyemeza yuko umutekano ukwiye mu gihugu cy'u Burundi je nibaza yuko atashingiro zihabifise jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyaba kikibandanye
mu gihe kuri uno wa 19 ukwezi kwa 10 sentare na inyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimo n'uwahoze atwara Burundi president Peter Buyoya abandi bagakatirwa imyaka 20 umwe mu batuririwe aho mu Kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyeshije radio imwe isamiranira mu Burundi ko atacizera afite ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka
icyizere cyose cy'ubutungane novuga yuko uno munsi biracagoye kuko habaye amabi menshi mu Burundi ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi baja muri bya bintu byo kumvikana riyati wewe ntuvuge bya bindi nanyo simvuge bya bindi twibanira uko nico gituma rero tuguma tuburindiri uko gushikana mu buzima ntabutungane no vuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isirahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta nico gituma leta rero ashaka kugira ko ishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe nibaza yuko tubutungane buzoboneka ntawo kwihebura rwose mugabo ushika uno munsi nta butungane turaboneka kandi nta gutwizeye
mwamenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya Kibimba Firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'1997 kandi koko baricwa igihano cyavuye gifutwa mu Burundi abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu Kibimba baridegenzya nk'uko abarokotse babivuga Desiratungimana Kigali ijwi rya Amerika
ba ministri w'ubanyi n'amahanga b'u Rwanda n'u Burundi aribo Vincent Biruta na Albert Shingiro kuri uyu wa kabiri bahuriye ku mupaka wa Nemba uhuza ibihugu byombi mugenzi wacu Diane Ninahazwe yadusomeye ibikubiye mu itangazo bashyizeho umukono bombi basoje iyo nama
itangazo ryasohowe nyuma y'uwo mubonano rigashyirwa ku mukono n'abo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati y'abo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikiranganji Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi uwo mubonano warugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bifashe n'ingene wosubira kuba nka mbere nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga abashikiranganje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye ata uwiteze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza gutyo babishyize muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wanye urangije bihugu mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene atawundi arimwo Wicklow mu Gifaransa umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda Ministre Vincent Birutana we ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona vyagize ibanga umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze n'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu minsi iri imbere itariki bakaba bavuze ko bazoyimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka u Burundi n'u Rwanda birabana yingwe u Burundi bwagiriza u Rwanda guhindaro abaje gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kuri 2015 u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uwo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri no mubonano biciye ku rugaga rwacu rwa Facebook ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegenza mu bihugu byose harabandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye
kuri uyu wa kabiri umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Paul Rusesabagina yasubiye imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro umushinjacyaha yamusabiye kuguma mu gifungo cy'agateganyo indi minsi 30 avuga ko anyeti zigikomeza n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda
urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga ati kuva icyo gihe nahise ndi mfubyi y'umuryango w'abibumbye Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe pasiporo yanjye ni iyihe Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwa Rusesabagina nabo yanjye akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu bafite ubwenegihugu bw'ububirigi ubushinjacyaha bwo bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatari abatangabuhamya 9 bagizwe ingaruka n'ibitero bya FRN mu gihe hakira abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite, ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanyije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, kuko iminsi 33 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 33 irangira, ahita asaba ku rukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twabonaga byuzuye, ku buryo twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kitisanzwe kigenwa n'itegeko, ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirizwa. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 33 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iminsi 33, ntabwo ubundi iyo prolongation yemerwa. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikeneye kugira ngo prolongation yakorwe. Kuko kuba iperereza wenda haba hari ikirikorwamo cyangwa se igikorwa, ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa, ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki, wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 33 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10, icyo gihe ngo iminsi 33 ntiyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranyije n'amategeko, ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanire nishize y'imanza nshinjabyaha, iteganya ko iyi minsi 33 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 33 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 19 z'igicamunsi. Muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesabagina ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri, uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesabagina akurikiranywe ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 21 y'ukwa 10 nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1969 habaye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Somalia rikozwe n'abasirikare bari bayobowe na Jalle Mohamed de Siad Barre. Ingabo za Somalia zishyigikiwe n'imodoka z'imitamenwa ziyobowe na Siad Barre zinje mu rwa mukuru zifata amazu akorerwamo n'inzego zikomeye za leta, kandi zisaba ko abategetsi b'igihugu begura ku mirimo yabo. Iyo kudeta yahiritse perezida Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein wari perezida w'inzibacyuho na minisitiri w'intebe Mohamed Haji Ibrahim Egal wari warabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Somalia ikibuno bwigenge, ndetse akaza no kuba perezida wa Repubulika ya Somaliland. Abakozi yo kudeta bitwaje hanini ko amatora y'abadepite abaye mu kwezi kwa gatatu muri 1969 bose batayavugagaho rumwe ku buryo yakuriye umwiryane hagati y'abanyapolitiki. Ayo matora yitabiriwe n'amashyaka 68 yatsindwa n'ishyaka Somali Youth League ryegukanye intebe 73/23 nyuma ya kudeta ubutegetsi bushya bwakoresheje igitugu bukurikira cyane leta zunze ubumwe z'abasoviyete zagenderaga ku matwara ya gisosiyaliste kugeza muri 77 Somalia itangiye gukorana bya hafi na leta tazuzu mweza Amerika yuko deta yari bayi ya mbere ishobotse nyuma y'izindi byiri zaburijwemo kuva mu mwaka w'1951 Somalia ibonye ubwigenge.
Shuti mwarimu duteza amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi. Dushimire Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.